Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindo ugiye kubagezaho amakuru. Ijwi rya Amerika turi ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Kuma radio yanyu muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Muri kano karere ibihambaye ni ikizuba, muzurira wa amazi isenyagurika ry'imisozi n'abantu bagateba bagahunga naho bahora baba. Hanyuma rero hari n'izo ngwano.
Ibiza bikomeye mu bihugu bigize umuryango wa East African Community EAC. Uyu rero ni Vivine Yolande Ntamubano, umuhanuzi mu kurwanya ibiza muri uwo muryango. Amakuru kandi n'Abarundi bari mu myigaragambyo i Bujumbura biyamiriza u Rwanda n'Ububiligi n'ikibazo cy'amazi mu gisagara cya Gitega. Burundi buraregwa u Rwanda n'Ububiligi kure kubusotora, n'ukubushotora. Butanga umugabo ndetse ku muryango w'abibumbye Loni. Mu izina rya Leta y'u Burundi, umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati Terence Ntahiraja yabivuze mu myigaragambyo yabaye i Bujumbura uyu munsi. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yayikurikiranye.
Urugendo rwo kuri uyu wa gatandatu rwahereye muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura. Abari muri rwo bihereje barabara ryitiriwe 28 Novembre riva mu buraruko rigashika hagati mu gisagara. Bahingukiye ku kibanza citiriwe kwikukira babanje guca imbere ya ambasade y'Ababirigi. Aha bahavugiye bamwe mu biyamiriza.
Baje bantu harimo Paul Kagame, harimo Louis Michel w'Ububiligi, bani cyo guca cy'Ububiligi imbere y'isi.
Ariko kandi bana haririmbiye ururimba ruhagize igihugu. Bacishamo bakiruka bagenda bahagiza President Nkurunziza. Bishimikije amajambo yo muri Bibiliya aho umwami Farawo muri Misiri yakinyiza abanyisiraeli imyaka irenga 400 abashigikiye ubutegetsi bahimbiye indirimbo abakoloni. Ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati we yanavuze ibyagirije bikomeye.
Ikibabaje bariko barakorana n'abagize kudeta n'igihugu cy'u Rwanda bakwiragiza ibigwanisho makambi y'impunzi muri Tanzania. Ubu tuvugana haraciye iminsi itarenga itatu hafashwe mikambi y'induta inkoho zishika 42 zigamije iki mbere ya makambi y'impunzi cyangwa n'ay'abagwanyi. Imbere yaho hari haciye ukwezi hafashwe abantu 9 babiri barabasize ifesha Tanzania muri iyo kambi nyene bari kubagirisha amanama y'ukuza bere wacu guhunguka. Ariko barabesha bere wacu barahisemo gutahuka abatari cyo biyagiriza batari muri iyo migwigwana bakwegera abarundi bacu bari mu mpunzi kuko ya politike nyene bari kubaza kubasha mu bigwanisho niho batumye bahunga mu kubagurira amaremene ntanya n'iterabwoba. Mu Rwanda nuko turamaze kwakira muri uwo mwaka abashika 3 bavuye imahama baje batorotse baza mu ijoro. Ibi byabona birahari nimba produzivuye mu iyo kambi bati kugira utoroke no kwiheba mwarabise ko hari abafashe mu iyo kambi bafunze kubera iki base kujya mu mugambi mubi ugayitse wo kujya kwiga kurasa no kujya gutera igihugu cyayo ibarutse ntakoganyira ngo rwaya mahere ahubwo ni batahuka tuba ku gihugu cyacu.
Nabajije Ntahiraja kwa afisi ibyemezo.
Nawe ndakubaze ibigwanisho byavuye mu Rwanda bigaterika abayore mu Burundi hari ku mugaragaro amakuru mwari yatanze n'ubundi bwari bwabitanze ivyavuye mu Rwanda bigacakira ibahondese aho bakoreye mpera ngo hari imbonera kure bikigira mu kibitoki bakoreye ngo yaboneye ku mugezi byari ivyavuye he ivyavuye aho mu Rwanda bimwe bigafatwa ariko nomero zo mu Rwanda bikaza gutera amakambi bakoreye ngo yaboneye ku mugezi byari byavuye he nshinda guhaye.
Hari kindi kintu kibabaje leta
birabaje rero kubona ariko hategurwa inama na cyane cyane igategurwa n'ubu bigushije kuri Louis Michel ariko arakorana n'abantu bamwe bamwe bari mu bagombye gutembagaza ubutegetsi ubutegetsi kuwa 13 rusama 2015 n'amashyamwe amwe amwe bakoze amaregwa ngaha mu kugumura guturira kwica n'ibindi bitari bikemwe se uko mwabibonye ne gutegura imigwirwana inama ngo iri kwiriga ibibazo by'u Burundi ngo ibibazo ngo bikomeye cyane bya politiki ngo nibibano ijo bibazo mu Burundi nta bihari abarundi babaje mahoro n'umutekano abarundi haramahoro mu makomere yose cyana 19 intara 18 mu Burundi bwose no kuvuga yuko ayo marimo ya namanyanga bari ko barakora no kubera bagiye batsindwa bananirwa mu ngigo zose z'amanyanga n'akarenganyo zagiye zirafata ku Burundi maze abarundi tugahagara rugabo tukavyiyamiriza ubu naho ero turiko turegera ryagereheza rya 70 uko kwezi aho Burundi buzaba bwavuye Burundi muri ya sentare imwe igikoresho nayo nyere cy'abanyaburaya ikiri imanza abanyafrika gusa no kubarenganya ivyo bigaca bitubabaza tukabonera akajyo ko kwiyamiriza rero ayo mana amategugu bavuga ko azakwigereza rya 70 uko kwezi nyine ku 10 harimo abo bantu bakamara amazi abagize amakudeta n'abandi benshi
leta kandi hari icisaba oni
twagomba dusabe ishyira mu mpuzamakungu oni leta y'u Burundi bisabe nire guhinga imirorera nk'abarerozi b'umupira gusa atacu burorera atacu bari korakora badahana abari koragira amakosa muri buki byabaye muri Libya muri buki byabaye hariya muri Iraq aho bagirije amaremene hanye Saddam Hussein ibirwa cyo rohanyangana ni isaba tatwe ni icumuti none urabona abanyagirwa barapfuye intabanzi zirahera mwibuke intwari ya Afrika Muhammad Gaddafi yaharanira umwe bwa Afrika kugira ngo bubeho twigenge aho bamuganda yamwagize amaremenntanya bavuga ko ufaransa bwo bwaragize uruhare ukomeye cyane cyane sarukozi muri ubwo bwicanyi nkuko bivugwa ubu munsi akaba ataraboneka amahoro none mu Burundi ababirigi badukoronije badushaka gufuri na buhoro bakoze ibintu byinshi bakije ndogozi zacu ntunda kudondagura ngo mpeze bari kubakora mu nkuvu Burundi dusavye oni kubwira uri ko guhagarika iyo nyifato igayitse ukaduha amahoro n'umutekano kuko twarikukiye
muri imyerekano ibihugu bya Tanzania na Congo byashimiwe rwose kubera bifasha mu gutuza abashaka guhungabanya umutekano w'u Burundi Eroje urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Abanyagihugu baba mu gisagara cya Gitega bavuga ko bahanzwe n'ikibazo cyo kubura amazi bashobora kumara ibyumweru bibiri byose ntayo babonye mu makaritsiye amwe namwe nkuko nyine babyivugira Fidel d'Antoine Sabimana araduye ibindi bisobanuro muri inkuru
Akuri kwibera barajya mbere muri karitsiye magara mu gisagara cya Gitega ni saa 10 zo mu gaturuturu abanyagihugu batonze umurongo ku ivomo rusange muri izo saa nyene ni amazi ashoboye kuboneka haciye umunsi nijoro atamazi bafise ibido bayigura amafaranga 50 umurongo ni muremure bose bashaka kuvoma kugira ngo amazi ntakame batarashikirwa ivyo navyo bigatera umusinikano n'uguterana amajambo uhagarariye iryo vomo rusange aratubwira igituma baje ari benshi
amazi yarabutse hahise ndugutsebe abana baje kuyaronde mu mabaya ronda bayabura aha babonye amazi atyo bashobaza ari benshi nk'ubu amazi bakam ni gutangura
uyu mukenyezi aratubwira igituma yazindukiye ku ivomo rusange
benshi kuza kuvoma ngaha no kuvuga ko ata amazi ziba dufite mu mpangu abayafite nayo usanga akunda gukama cyane abanazi karinda gutonda hari hano naho dutatutayarose ari ingorane nyene usanga n'isuku ari rike nyene nko mu mihanda n'ugutaha hari aho ntaharose
kubera ubwo bukene bw'amazi mu gisagara cya Gitega bituma bamwe baja kuvoma mu mwonga ahari amazi yo mu bito abandi bita rusengo ariko naho nyene uno mukenyezi avuga ko naho ari ukunigana kugira ngo ushikigwe
amarindwi ataza shanka indwi zibiri tuyarose naho turayagwanira ko canza gusega mu babanya bayarose bakamuha agasenke nkatekesha ko nyene urose agasenke urateka ukagaburira umwana ha mu gacira rutoze n'umwana ntumwoze hama ukavyo kuja mu mwonga kurondera kuyaro ingumu zira hana turagwana bagatana mu migazo mu bitesa kumu kaburi chefu na ruguru
no mugabo nawe yabwije ijwi ry'Amerika ko yamaza Kenya ku mavomo rusange bituma bayagura bakoresheje amahera menshi
twebwe amazi turinda kuja kuyarondera mu myonga kuri bido turi ha 500 francs ariko nga anye yabonetse turaronka kuri 50 francs n'ukuri nituyaronka kandi rero biramara iminsi bacusanga nk'umunzu turabuza amazi yo kunywa tukabura n'amazi yo gutekesha kuko ibyo bintu biradutera ingorane cyane
uyu mugabo nyene avuga ko iyo hageze kurunga abana ku ishuri bibagora kubera iryo bura ry'amazi
ubunye abana bacu baja ku ishuri batoze kubera kubura amazi dusaba yuko rero bodufasha by'ukuri tukaronka amazi dutekesha icyayi tukaronka amazi dutekesha indya tukaronka amazi tumesesha uko abana biwacu basigaye bagenda ku ishuri bambaye uniforme zitamesuye kubera kubura amazi bitubyumva ingene ayo mazi abura biratubabaza kubona tubura amazi hose gushikaho turinda kujya kumwonga kujya kuyarondera kandi amazi yo kumwonga gusa amazi atomoye
mwishyirahamwe Regideso ritanga umuyaga nkuba n'amazi mu Burundi bavuga ko iryo bura ry'amazi rifatiye kwihindagurika ry'ikirere bigatuma amazi agabanuka ku rugero runini mu masoko y'amazi ahandi naho mwishyirahamwe Regideso bavuga ko bifatira ukuntu igisagara cya Gitega itera caguka bigatuma y'amazi yahora aboneka asabikanywa no mu yandi makaritsiye mashasha Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC wahimbaje umunsi wahariwe gukinga ibiza n'impanuka. Ibiza byo mu bihugu bigize uwo muryango ni bitandatu. Ibiza rero bikunda guhitana abantu benshi. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Ibiharuro bitangwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko byerekana ko abantu barenga umuriyoni umwe bataye zabo bagahunga kubera ibiza bitandukanye mu myaka itanu iheze mu karere kose, nayo igice cyabo bahasiga ubuzima. Abenshi muri bo bagizwe n'abana, abagore, abageze mu zabukuru, hamwe n'abagendana ubumuga canke batishoboye. Uretse gupfa no guhunga, uwo muryango uvuga ko hari n'izindi ngaruka mbi nk'abana baheba amashuri kubera inzara, abigeme batwara inda hataragera n'ibindi. Umufasoni Wivine Yolande nta mubano, umuhanuzi mu kurwanya ibiza muri Yase, avuga ko mu biza bibangamiye abantu harimo n'intambara.
Muri kano karere ibihambaye ni ikizuba umwuzurira w'amazi isenyagurika ry'imisozi n'abantu bagateba bagahunga naho bahora baba. Hanyuma rero hari n'izo ngwano. Ingwano ni ikintu gihambaye muri aka karere na terorisme. Hanyuma na byo biratuma abantu benshi bahunga kuko nibyo hitana abantu benshi, ibyaduka by'indwara malariya, sida n'amakorera imyaka karere na Ebola yarahashitse naho itahamaze akanya kanini kandi mugabo umuntu aguma yitinya ko iramatse kuza nka kabiri mu Bugande ishobora gusubira kukagaruka. Hariho rero n'utundi iyo miriro ya nyakanga canke imiriro nyene y'inkozi z'ikibi. Hari izo ngwara z'inka, hari ikindi kinagora nabo abofashije, hari naho babirenga kandi babizi kandi bagatanga impusha z'abantu bakubaka abatakwiye kubaka.
Naho biruko umuryango wa Afrika y'ubuseruko uvuga ko atabyinshi urakora mu gukinga impanuka bitewe n'uburyo buke. Icyo bikoze imigambi, amategeko, hamene bitabo ngendegwa ko mu gukingira abantu biruzuye nk'uko umuryango ubimenyesha. Uwo muryango ubona ko hari n'izindi ngaruka mbi zitumwa no gushaka guke kwa politike mu bihugu bitandukanye. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Yase ajeje ibibazo by'ubutunzi n'intwaro, umufasoni Jessica Elio adomorotoke cyane cyane ku kudatorera umuti intambara za politike ziri mu bihugu.
We have not done enough, but I think we should be able to do much more.
Avuga ati nta byinshi turakora, ariko twibaza ko dushoboye gukora byinshi kugira ngo dukinge impanuka twongere tugarukire kubahuye n'ibiza muri aka karere. Gusa dufite ikibazo cy'uburyo, twarasabye imfashanyo ahantu henshi muri ico gisata ariko ntituraronka, batubwira ko bitihutirwa. Gusa ico twakoze ni migambi hamwe n'amategeko yogenga ico gisata, ariko kubicira mu ngiro n'umugani. Kubindi navyo umuryango urashira hamwe abanyapolitike bakumvikana ku masezerano ariko basubiye nyuma ntashigwa mu ngiro kugira ngo intambara zihere sahacu twebwe nk'umujyango gutorera inyishu ibyo bibazo bya politike ahubwo nabanye politike nyene nawe no nk'intambara zozo twozirinze ariko ikibabaje nuko abashamiranye mu bihugu canke bari ku butegetsi badashaka gukurikiza amasezerano menshi baba bihaye
and they are not doing it so that is the problem.
Uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko uhamagara ibihugu bitandukanye gushiraho ibisata byo gukinga impanuka no kugarukira kubahuye n'ingaruka mbi z'ibiza aho ibyo bisata bimaze gushirwaho naho uwo muryango usaba amareta gushiramwo uburyo bukwiye kuko ibiza biri mu bihitana abantu benshi ku isi. Pierre Claver Nyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bon, quand d'ailleurs que le programme est vache. Là c'est bien. Thématique design a cité de s'en avoir en guise de. Bon, mon guise de l'élu faudra que tu chatou en d'ailleurs une douane à Zandou qui a dit chier. Nous vivons à Ziron donc. On s'avance. Beba chio ni inde, a déjà qu'on d'avant dit qu'on dit que l'élu faut. Donc, voilà, on va se faire. Ego. Karim, Karim, Karim.
Amahoro
nyakubaho mwari. Amahoro
mahoro neza. Yemwe. Ahambuye kuritisha mwo. Ko mwagiye kukata.
Oya, oya. Uyu munsi nari mfite akonje rero shasi nagiye. Nari na mahoro gahanze.
Na mahoro kwe.
Eh. Aha numba ari sakwe. Za bintu twavuganaga basha bigeze ko wa putire tazurambwiye. Mbonera abanyagi baratahura urya mugambi gahanze.
Eh? Kutahura. Barawumva nyene. Naravuga n'abavyeyi bamwe barambwira kujya mugamba ari mwiza cyane.
Aho.
Yego n'ukuri. Bacha baranyemerera ko bazorumika n'abana
babo. Oh, c'est génial. Ndajyewe n'ukuri.
Yego.
Erega hanje nari nagize ubwoba ko abavyeyi batazovyemera.
Humura.
Iyo ni nkuru nziza.
Bovya nka gutega ntuze. Tugira n'Imana ko abana bacu bazoba barose ico bakora.
Aho.
Urazi herera ryabo iyo batari kwishura.
Nama nyine barabikunze hewe napfuye kwibabwira basha oya ndakubwiye mu Miss Club Christian iratangura nta gisibya barabikunze
n'uko wewe uvuga ngo abavyeyi bo byanga hari na bamwe bamaze kuvyumva bagasharambira ko bashobora kugira ico bazofasha
nego handi vyo nivyo
basha ari umushinga nari hano yitwa bigabo yahoze ari umutimbo mu Miss Heze yemwe yaremeye ko ashobora gufasha
aha ne nabore ni bomba nkindiyi umuntu yumva umugamba kongera kitanga kugira umugamba utera imbere nuko muzana
abo warose nabo bigabo nigisha abahungu cyo kuvuza ingoma nande higisha bijya inambo z'ikirundi bizaba bihetse kandi
hazo hasigaye gutama neza gusa bizaba birangiye
oya kwe bose bazoza ndagusabye
aho sha
hewe nza narinje kukubwira habe rero ndakureke wibandanize gutegura amareso yawe ndabona ko nawe
ticaye asha oya ni wigire vye mumbwiye inkuru nziza hanje urangyohe n'ukuri
yo naga sinarinda vyibagi
ni bibiga
wa muntu mwantuma ashobora kubafununisa mata naramurose
n'uko ahusha ni wumva mbebasha numubona gute ngo tuvugane ndamukeneye n'ukuri
emwe nzomurangira ho muba uzozobona gutuye kamaguru
yego vraiment
uzosubira rero mugira akazi keza
urakoze hanje urakoze kuri iyo nkuru nziza.
Hey, bekara wa mwana mufungure mbe kuruhuka hakiri kare. Uri bagiye kwejo muzozinduka hakiri kare.
Ego, mama je ho ndahiriwe. Ejo nagakonje.
Nivyo?
Ego. Bedu chiko bara kwera ko muri kwishuri wacu. Ivi. Ukarabe cyacu njeje kwijyamira.
Mufungure je numva tazashaka.
Hombi?
Ya marura utakoze ku munwa ga mwana.
Ya pa pse mama.
Oya suko papa dit.
No.
Je numva tazaje kongera shaka nuko.
Rahenda wangi.
Hanyuma ni wararudafunguye kandi tuzozinduruge ndahakirikare. bizogenda gute
ivi ega ko musintu vya hatari wangu n'uzo warugamera ukozi kibazo nawe
ashare kajide ikibazo ca leta bibaza ngo ngo fiye
ibisanzwe ivete
ibisanzwe
ega bazaza naho bije hine bahora bakubaza mu
ishuri
je nuko indazi guko nkuru zo isatura
ehe tega ndakuhire mu bifungure bitarahora ridiza nako gasabuni
akira
ehe rero gira ningo gucuja kuruhuka utekane mu mutima wiha mahoro sivyo kamwana
shasi
ah mama nafiri joshe gute ibyo kutaje
nitsyawe sha
ndayimara wishinze kugotwa
kurire shako wifiti ya mapeti mugabo sha ndokwihora ni washika mu w'icumi nawe sinumvise ngo nawe nyene barakora ikibazo ca leta
baragikora nyene kandi je buya satatse gupapa ina hashika nukuri nzoca
urazi kintu ibwo bagashajide ni biharuro byonyene ibindi byose ndazi ko nzobitora
ibiharuro zobitora ibyo
nzobitora
je bona warabifatiye umwanyu kwi
utabitoye hoho asha nshomvutse ubiza ivenda kubyira akajeje kame ko mu biharuro ubwambeho uzohere kucoroshe
yo nagira nohera kubigoye tukabanza kunyinyana ngifise umwanya
oya suko bigenda iyi
aha ivyo ari kwawe rero
ntumva kubahega ngo uhavuhera uri kuri bya ndigoye karo tari sire ko avubitora uhera kuri bijya byoroshe nka tujya to nombre ubanza gukura mu tujya
samurafungura basha
ego mama Iki nacho yibi uteza kugenda utekanye byanja sino na ya formule baboroka bacu zo havu yibagira wibagiye formule naho
oya aho ntabwoba formule zose ndazifise mu mutwe ahantu sigaye ndabiririmba nka mama mutse Maria
none wumva ufise ubwoba bwihiga yibi uzobitora eda mu gitondo rero zuduke kare kugira ngo ugende ufunguye urabona ko atatutamiye
ndariye nuko nyanema
haye hamayo arikaramo ko yandika neza Kayo ni gome byose biri ngaho. Ibi we nakwizeye kuzogitora pe.
Sheri,
sa?
Kuda somango bakuzanira kandi kabuki.
Ya vema ndiko ndasoma nuko nyene.
Ahubwo wagize nabi.
Gute?
Ubisanzwe nta muntu waserve boki imwe. Niburira yokuzanira zibiri.
Fofana sha hanyuma ngaca ndazinywera rimwe
nuko nyine utari kurasoma akuno wagayijike
tagira buke buke nta kibazo
hano hano wabona gutega duri
ntaje mbona ari sawa mutsiki mbona ari wose basiva neza amplisti ni hafi yo muhira sinza kwirirwa ndakugora ngo ntahane
rega su kungora shi oya
nawe ni wahakunze
cha kameze neza mugabo
mugabe iki
nagaye ikintu kimwe gusa
eh
unango ko bafise
abo
ngo bise mu projete gusa kane nanjye nashaka kugufura hisha sha
eh
yego umunsi nusanzwe duri
eh turadisangiye ziri nta bremeshe utira uyu munsi dusanzwe
reka reka urazige nayenda gukumbuye
fwese
ubona twahirukana ryari
kera kwe
urandara ndakwiyumvira
Za kwese.
Yego.
Eh.
Wende mibona.
Ngo bibona.
Igihe nakubona kare nagiye numva umutima urutse.
Yeah.
Egana ni muguhe bango sareshiri wange. Yego.
None chugo munda aba sheri.
Yo. Uhoni ngene uri mwiza sheri. Kumbe naje nta byanje bro.
Na byawe.
Sare kwa ikubwira bro.
Oya.
Gwero umunsi ubimenye. Kubwiza bwawe nta numwe munganya.
Utabesha.
Yego, aje nakubesha ngo nunguke.
Suko.
Mwiza basi. Era butwo twiso twawe sho.
Eh basi.
Yora zigaduri.
Nsa.
Hanwe iyo rinda ryamaza guhumiriza gato we gusa. Cyo kuma ndakubona. Sa kuma turi kumwanya wose.
Icyo gituma ari kurandaba gutya?
None gashako ntari gutane wani rwo twikumanire.
Kubera?
Mugabo nacungiye kubitorera inyishu. Tuzohora tubona ni misi yose.
Bizogenda gute gashu kumwanya wose ubiri hafi y'abakiri utwara ku moto?
Nawe kirebara gusumba gashiri wa. Ubona vuje ingo yo kuzokwamaza ugutona ndakujyana ku ishure. Kongera nkaza ugutana muhira.
Wow! No modipa. Ubu ngomba nkire kubiri yashyo mu gitondo kubera kwiruka ngenda kwishura n'amaguru.
Kugura ukundo ndagukunda ashiri wanje. Ntacho ntazokora cyane.
Yo, ndagukunda nanje gaman.
Turaza ngo tugende.
Y ye muko tunaduhara gitwandi twa duciye ko nagacu nagakeyi reka ndadugosore ningoga ndabona ko nimvura igiri kinyagire
Rumina Rumina tawe
mvende bera mukarutse mukama aha karutse kunsabira ko kamana
Tano tomiriji abona kunyitango wapfuma kubyo wiriji
kwahaye bandi
Ejo mugo murawo bandi sindoramwe rero
Wewe tuguha kubyuzanye
Noneho ndabiguyemo mbaje ndabe kunyima nabyibone
Reka ndakuzane agateba ho munzu wicare
Ariko
byo ngosora ntaho byovuna inzara
Ndabirindirasha Kugira ngo niko ndihuta Naho gatebe nicare ngaha gusa
Emwe niwarindira ho tubishira kuziko tukarondera n'inkozi tukabiteka bigasha Ndobubiriye
Nakugiye ko nihuta. Urega sina gatewe gahi ruhande yawe nyene. Ntuziko bari kure batayaga.
Eka mama wanje. Ushaka ko ndagosorera?
Eka ntabyo kugosorera.
Eka ndagushira aha hirya gato. Iyo wumva niwe avuga sinza kureka kukumva. Iki rero mugendwa na make.
Se nta rundi rutaro ufita. Ngo gufashe kugosora ibyo bisigaye.
Ewe ndebere sha.
Na bachi.
Ahu iyo mpangu dogoso zihagi nga.
Ele garu minata. Jewe sidi muri wa wandiwa ya gama sigara chicha. Nuzi kize nende imbere ishi engero. Kwanza wanda kufasha muri tuose.
Aha te wanda dusanga na zono shogoi.
Oh, yuwa visho woye mati. Mukawo nanje. Nori indira kuwanza kuna ni kwa ndingaho. Kwa tato niko ndakora.
Eka reanda zi menyera. Mbeko kwe giyo nebu kuna maki.
Umina? Nani da kukitende?
Hada mbisa wawo chani da ugosore de.
Kwe nao reka gushabua? Nani da ukote kumba ndakuri, Umina.
Ndakuri sadele rigirai.
Da kukitende.
Ize we kuri igira ngushua kakumfa sha. Uwa zako nda woni chusote lako.
Igi higa sharu minata. Hata rimeza ya wuna wana wana.
Ura henda wani watakuzi. Hanyuma wawo na wakagira ngomulunga wana.
Nekaru minatu kwa mbu nguke.
Umviriza da kubiri. Nujia mugore wawo la kene umufasha.
Hey.
Genda leo fasha yinu mugore wawo. Jeo na wana wanzu duha mahoro.
Nekia jambo na kuwa za.
Hako na masezira na nagiza ya ninu mga wawanje vikera. Kumamfa.
Ama sezira na mwagi ya niye. Niyajanyi nilufubi wana nekaru mina. Imbere y'ukunyirukana banza uyumvire neza sha.
Tomenya cyose ni kimwe. Nzoguma ndimufaka dukunyene. Nzofame mu kimu gabo wanje bikera. Hotegeza vira mu rugo.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi chuterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
Pastor P respect man sekonziza Seko yawe andajija majoro, seko nziza Micho mnyiza Wandutia bako gaburungano, micho mnyiza Data na mama, marabizi kwa riwowe na isemo Tuzerechezi wanyu, turajii nyambo na biogo Imijangu za sabana tuhamirize pitinde Pirangire dutambuka ni mumarembo kwa bayumwe Mugore wanje, mukoga jana Sheri wanje, mami kazi maledi Jiwondo change, masoye nyana Baby, baby, jenawe turavera nye sheri hey. Wiyumva mo baby, aho ndi hose ubundi mo baby yeah. Onchanje mo baby,
hey baby, onchanje mo
Mumutima ni wewe kusa, mundoto zanje nujiru kusa Uramumuriza,
hey baby, uramumuriza
Iyoko sezera nye, tubi
bigiri mamo bigiri mamo kwanyuze mu bishuko nibigerageso ikirageso kime makoma kamba senya tutsimbara tutsimbarane none nana kimwe cyana tunyeganye
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwese uko mungana turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika weekend nziza murakarama baby baby ndinawe turaberanye